Dabara mukije mwebwe mwese muri ko muviza radio isanganiro numanya makuru mu Kirundi duhera ku ingo nkuru nkuru ziyagize sinasubiri mwe mwanze yanguzi yafashe ingo kuyu wa mbere kumesha makuru wa Ranova Sandra Muhoza hagiye kubandanya afunzwe nkuko byari byasabwe n'umushikiriza amazi makuru kuki yo sentare mu na HS igerekezo rya 19 ukwizi kwa 11 mu mwaka wa 2025 Mukuru w'igihugu arashimishwa n'ingena maradio n'imenyesha makuru bikora ubu mu gushikiriza inkuru abanyagihugu nayo bamwe mu banyesha makuru b'igitega bakabazwa nuko hari indongozi zanka kubaha amakuru Karimanzira uno munsi yadushikana ku mutumba yaranda muri komine Kirundo aho abanyagihugu bafise ubukene bw'amazi meza bakavuga ko bashobora kuyaronka ahashika ku birometero indwi Jean-Marie Mayonga niwe mwumva mwijwi François Kimana mwinga bw'ivyuma ndasuye kuba ikazi
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
Hano makuru cyane mwijanye n'ubutungane umesha makuru wa Ranova Sandra Muhoza agiye kubandanya afunzwe iyo ikaba ari ingingo yafashwe na sentare isubira mu imanza yangozi kuyu wa mbere nkuko byari byasabwe n'umushikiriza amanza mukuru kukiriyo sentare mu na HS igenekereje rya 19 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 Riminsa Imana umwe mu baburanira Sandra Muhoza avuga ko bakiriye nabi iyo ngingo yo kumugumiza afunzwe kandi bari bakoresheje ingufu zose mu kwereka sentare ko Sandra afunzwe atamategeko akurikijwe akavuga kandi ko atakundi bazogenda kuburana mu idonido ry'urubanza muri sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi umesha makuru yagirizwa guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu no kuyiba amacakubiri afatiye ku bwoko yagarishwe Ngozi kuwa 18 ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 acajanwa gufungirwa mu mpimba y'Ubujumbura niho sentare isubiramwo imanza ya Mukaza yatangaza ko ataburenganzira ifise bwo kuburanisha urubanza gutyo baca bamugarukana Ngozi inyuma y'umwaka afunzwe ngo atangure bushasha kuburana Mukuru w'igihugu arashimishwa n'ingena maradio n'imenyesha makuru bikora ubu mu gushikiriza inkuru abanyagihugu ahavuga ko hari cahindutse ugereje no mu bihe byaheze yabishikije ku munsi wa gatanu Gitega mu birori byo gushikiriza musitanteri wa komine Gitega nayo bamwe mu menyesha makuru y'Igitega barashima iryo jambo ry'umukuru w'igihugu ariko bakababazwa n'uko hari indongozi zanka kubaha amakuru bakazisaba kwikubita gashi Gerard Nibigira
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesha ko ubu abamenyesha makuru bakora neza ugereranije no mu bihe byaheze.
Hari abamenyesha makuru bagiye kumviriza ubutegetsi, babagiye gusoma urusaku kuko baba bafarizayo baje kumviriza Yesu. Ngo dufate amajwi ibyo avuga twumvirize amakosa avuga duce tugenda. Kuronkeraho tuza kumugirira ku gitero. Ugasaba umenyesha makuru araje aho ariko aravuga ishahuri ntiyumvirize, we ariko afata amajwi gusa. None ubu umumenyesha makuru araza arumviriza akabifata aheje kubifata agacabishi abatari bahari nabo bakumviriza baravuga ngo tuje kuraba umurimyi wa kijambere ngo mwabonye umugabo ngo yatunze kubera yoroye inkwavu raba uyu yatunze kwereka gaca byigisha abandi baracava ngo eh ngo bwa bundi uhereye ku mashu urashobora gutera imbere ibinyamakuru no munsi ntibikiri bya bindi by'ibicangero ngo bazoduha amahera ubu uzobona bari ko baramenyesha makuru kugira ngo abarundi bose bamenye ibyavuzwe ibi nihinduka kare ntavyo bari bazi niho twahombera
bamwe mu bamenyesha makuru b'Igitega bagashimi ishwa n'iryo jambo ryo mukuru w'igihugu bagasaba abagenzi babo kubandanya barangura umwuga wabo neza
twebwe twavyakiriye neza cyane twaciye tubona yuko umukuru w'igihugu yitayeho abamenyesha makuru kandi abone ingene bakora ivyo rero bishobora gutuma tugwizana kabiri ingufu twahora dukoresha mu gushikiriza amakuru
kuba umukuru w'igihugu yarashimye ibikorwa by'abamenyesha makuru nikimenyetsa yuko ibimenyesha makuru baba biko biraterera mu iterambere ry'igihugu ndetse bikaba biriko birakora umwuga wavyo byisunze amategeko mwaca nsaba rero abamenyesha makuru bagenzanje yuko baguma bakora bisunze amategeko y'umwuga ndetse n'amategeko y'igihugu
ariko rero mu mubonano umushikiranganji Gabi Bugaga ajejwe kumenyesha makuru amaradio n'umenyesha makuru yagiranye n'abamenyesha makuru b'Igitega ku igenekerezo rya 9 Gitugutu uno mwaka abo bamenyesha makuru baridoze ko hari bamwe mu bari bakwiye kubaha amakuru batayabaha cyangwa bagacagura abo bayaha abo bamenyesha bamenyesha makuru rero bagasaba ko iyo ngendo yo hinduka
abantu bajejwe gutanga amakuru baha bamenyesha makuru twe twobabwira yuko batofata abamenyesha makuru nk'abansi ahubwo bofata abamenyesha makuru nk'abantu bafise ivyo bahuriye ko abantu babafasha gushikiriza amakuru abenegihugu basanzwe bakeneye
umukuru w'igihugu akaba yashimiye abamenyesha makuru ko bakora neza ubu mu birori byo gushikiriza musanteri wa Gitega ku munsi wa gatanu w'indwirangiye igitega Jean Bigira ku bwa radio isanganire
Mujeje namabyo afatiye ugitsina bamenyesha makuru barakwiye gufasha mu gukinga mabi afatiye ugitsina biciye mu byo bakora iminsi yose bivugwa n'umwe muri bokome yatunga imana nafise ubuhinga mujanye no gukoresha imbuga uhaniro mu gihe turi mu isekeza y'imisi 16 yo kugwanya yo mabi ndashanye cyane aca kuri izo mbuga abona ko intererano nyamukuru ariyo kwigisha abantu guhagarika gukwiragiza inkuru nkizo mu ntumbero yo gukinga
tubwirizwa ubwambere kumenya ko ivyo bintu bihari nitwebwe icirore abandi birabamo tumaze kubicirore rero tubwirizwa kugira ico dufashije mu guhimiriza abo bantu bakabimenya kuko hari abatabizi hari abibaza ko izimbuga hwaniro ari zicako ibintu byiza gusa mugabo nikubagugwarira hari izo rero umumenyesha makuru maze kubimenya uca wiha iyo sanamu ukabona uti none uruharagwanje kugira ngo nshobore gufasha kugira ngo bino bintu biranduranwe n'imiti cyanke bihagarare cyanke bigabanuke bite umurindi niki uruharagwa mbere nubwo bwa mbere kwigisha abantu bakabimenya ko ivyo bintu bibaho hanyuma kumbure ukagira intererano bamaze kumenya ko ikubagurwa rihari umenje makuru rero kaca ufasha ukabigisha bakamenya mbega ni gutenza gukinga bino bintu Mbega zino nkuru nza kubona ziciye ku mbuga ngurukana bumenyi nza kuzakira gute nza guzicitiriza abantu gute nza guhangana nazo gute hariho bya bindi zubona abantu bari barahanahana makuru naha rero umumenyesha makuru abwizwa guhagarara amagabo agafata intumbero zishoboka kugira ngo abantu bamenye ibi bintu biri kubiracafuza uri yabiciye ku mbuga ngurukana bumenyi ibibazo umuntu yagize bivuye ku mbuga ngurukana bumenyi biri kubiratosekaza ishusho yiwe mbega ko ndiko ndabifasha kubikwiragiza ndiko ndahereza abagenzi banje mbega hamwe byoshikira jewe byogenda gute hamwe byoshikira umwana wanje canke mama wacu canke mama we wanje byogenda gute abantu rero bakamenya ko gukubagurwa biciye ku mbuga ngo kanamenye biba mu mpande nyinshi ariko kandi bakamenya ko babwirizwa gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo ibyo bintu bihagarare ni hahandi wewe ubutumwa buzo gushikira ukavuga uti ko mushikiye ngaha reka ndamuhagarikira hanyene ndikagukwiragiza umurindi wabyo uragabanuka
Mwivugwa mwijani na magara ya banu, uligenekezu jambere ukwezi kwa 12, numusi muza makungu wa hariwe kugwanya sida, uimbazu kwa kuva mwaka wigi umbi majanchenda mwagumunani numunani, kubugikigo chaba Faransa kichajugu ukora abushakashati, umugira wa sida watangu ye gukogwa kuchigu hagati umwaka wigi umbi kimunga majanchenda mwagumunani na gata tu, nigi umbi kimunga majanchenda mwagumunani na kane, alikongo uobawaru sanzguhari kumugawani wa Afrika kuva mwaka wigi umbi majanchenda mwagumunani chenda, ibijanye n'irandagata ryo mugera vyatanguye kuvugwa cyane mu mwaka w'igihumbi 1981 muri leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi umuntu wa mbere yatowe ko mugera mu gihumbi 1983 nayo ibiharuro byo gushika mu mwaka wa 2023 abantu barenga gato ibihumbi 81 bagendara mu mugera onera muco
Umugera wa sida watanguye kumenyekana mu myaka y'igihumbi 1983 hamwe no mwaka w'igihumbi 1984 n'imigwi y'abashakashatsi b'ikigo c'ubushakashatsi ca Pasteur mu Faransa no muri leta zunze ubumwe za Amerika ikigo kizwi cyane mu bijanye n'ubushakashatsi mu by'ubuvuzi iyo ntambwe ngo yatumye hamenyekana ibipimo byo gupima umugera no gutahura neza iyo ndwara ariko rero ubushakashatsi bwakozwe inyuma yaho bwerekanye ko umugera wari umaze igihe uri mu bantu hari abantu bagaragaye ko bandu kuva mu mwaka w'igihumbi 1959 muri Afrika kandi ubwo bushakashatsi bwerekanye ko umugera ushobora kuba watanguye kukwiragira mu bantu kuva mu mpera z'ikinjana cya 19 kuva mu mwaka w'igihumbi 1988 itariki ya mbere Kigarama kabaci yashingwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida uwo munsi akaba ari akaryo ko kwibutsa isi yose akamaro ko kwirinda kwipimisha kwitaho no kwibuka abamaze guhitanwa niyo ndwara no mwaka wa 2025 icivugo ni uguhangana nibituma haba intambamye mu kugwanya umugero wa sida hamwe no guhindura ingene igwanywa mu Burundi umuntu wa mbere yamenyekanye ko afise umugero wa sida mu 1983 nyuma y'imyaka 34 ni kuvuga mu mwaka wa 2017 harabonetse intambwe zishimishije umuntu wese yipimishije agasanga aragwaye yarahabwa imiti ako kanya kwipimisha ku bushake byarateye imbere byari bitandukanye n'imyaka y'1988 aho abantu batinye cyane kwipimisha mu Burundi umunsi wahimbarijwe muri komine Mpanda intara ya Bujumbura mu nama yitegurwa ry'uwo munsi yabaye ku igerekezo rya 2026 ukwezi kwa 11 umuyobozi w'umugambi w'igihugu jeje kugwanya umugero wa sida yamenyesheje ko naho imfashanyo zagabanutse ibikenewe by'ibanze bibandanya gutangwa na leta y'u Burundi hamwe nabo basanzwe bakorana mu Burundi mu mwaka wa 2023 abantu barenga 181 nibo bari bamaze kumenyekana kubandiye umugera wa sida mu gihe ku rwego rw'isi barenga gato 440,000 gushika mu mwaka wa 2024
kumenya amategeko ni ngombwa
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Umuntu wari we wese akora ibikorwa byo kurondera cyangwa gucukura ubutare hatabifitiye uruhusha hanishwe ihadaburiri hagati ¥50,000,000 ni ¥1,000,000 z'amafaranga y'amarundi. Nkuko bitekanywa n'ingingo y'235 y'itegeko rigenga ubutare ryo kuwa 4 myandagaro umwaka wa 2023. No munsi tubona tubasomera ingingo zivuga ibyaha n'ibihano bijanye n'ibikorwa byo gucukura ubutare ni mu gihe umukuru w'igihugu waheruka gutanguza icese gikorwa cyo gushora hanze ubutare butandukanye Stella Ndayishimiye
Hisunzwe ingingo ya 233 y'iri tegeko bidaciye kubiri n'amategeko ari mu gitabo mpanavyaha uwo wese nyegeza nkana ko ariko arakora ibikorwa byo kurondera cyangwa gucukura ubutare bw'ubwoko bushasha bufitiye akamaro ubutunzi bw'igihugu uri mu nkikura asanzwe aronderamo ubutare cyangwa akagabanya nkana akaranga kabwo kukuri anishe igihano cy'umunyororo w'imyaka 10 gushika ku myaka 20 hamwe n'ihadabu y'amafaranga y'amarundi ¥50,000,000 gushika ku ¥100,000,000 iyo ngingo ivuga kandi ko amatohoza yerekanye ko ubwo butare bushasha buriko buradandazwa mu buryo bwa magendo n'ufise uruhusha wo kurondera cyangwa gucukura ubutare ategerezwa kuri ha leta ivyo yahomvye bingana n'agaciro k'ubwo butare umuntu wese akora ibikorwa byo gucukura cyangwa kurondera ubutare butandukanye atabifitiye uruhusha rukwije ibisabwa nk'uko ingingo ya 235 ibitegekanya anishwe hadabu y'miliyoni 50,000 gushika ku ¥100,000 z'amafaranga y'amarundi hisunzwe ingingo ya 234 umuntu wese akora ibikorwa byo gucukura gukora ubushakashatsi cyangwa gutororokanya ibimenyetso by'ubutare ataruhusha rukwije ibisabwa afise ahanishwe hadabu y'miliyoni 5 gushika ku ¥10,000,000 z'amafaranga y'amarundi ingingo ya 239 y'iri tegeko ivuga ko umuntu wese cyangwa ishyirahamwe rikora ibikorwa byo gucukura ubutare ataruhusha ribifitiye ahanishwe igihano cy'umunyororo w'amezi 6 gushika ku mwaka umwe hamwe n'ihadabu y'1,000,000 gushika ku ¥10,000,000 z'amafaranga y'amarundi cyangwa kimwe muri ibyo bihano nkuko ingingo ya 236 ibishimangira umuntu wese akora ibikorwa byo gucukura kariyeri hakoresheje uburyo buhanitse ataruhusha rukwije ibisabwa afise ahanishwe hadabu y'miliyoni 20,000,000 gushika ku ¥30,000,000 z'amafaranga y'amarundi kandi n'umuntu wese akora ibikorwa byo gucukura kariyeri hakoresheje uburyo bubayabaye ataruhusha bifitiye ahanishwe igihano cy'umunyororo w'amezi 3 gushika ku mwaka umwe hamwe n'ihadabu y'ibihumbi 500,000 gushika ku ¥3,000,000 z'amafaranga y'amarundi cyangwa kimwe muri ibyo bihano nkuko bitekanywa n'ingingo ya 238 y'iri tegeko
inkuru ya Karimanzira
Abanyagihugu bo ku mutumba ya Randa muri komine Kirundo bafise ubukene bw'amazi meza bakavuga ko bashobora kuyeronka ahashika ku birometero ndwi muri bo hakaba hari abakoresha amazi y'inzuzi ubwo bukene buraraje ishinga kandi intwaro muri iyo komine bamesha ko mu mafaranga ya komine yatekanijwe uno mwaka amafaranga ashika ku ¥20,000,000 kugira aho bishoboka ico kibazo gitorerwe umuti Alain Désiré Bukeneza
amazi ntayo aya
umuntu afite nk'agakinga ari desera kuza kuyarondera Turi kugacimbira ikigozi ku mutumba ya Randa muri zone Kavomo ya komine Kirundo intara ya Butanyerera. Abanyagihugu bavuga ko batibuka igihe baheruka kuvoma amazi meza muri ako gace.
Barigeze kubigira amazi meza barayagira barayakwa no amatangi ku misozi ariyo bubatse ntani misi myinshi twize tuyavoma. Iyo amatangi aruzuye ku misozi imeshi n'imiganirimo muga amazi n'umuyaga nkwambe ngabarawutwaye wose urayadoze muga ayo amazi ntitwegera tuyabona.
Byasaba kwa ayo matanyi nk'ubu barayakoze kabisa matanyi imigano yose irimo nta kuvuga ngo hari cyapfuye ariko amazi kugira dushikire ishwe twayavomye amezi nkeka nk'abiri.
Umuntu afise ikinga ashobora kugira urugendo rw'amasaha abiri kugenda no kugaruka kugira aronke amazi meza.
Amazi meza kugira ndayanywe ntafise agakinga ninda kubwira mugenzi wanjye atega ufise agakinga ntiza ntiza simbe kurondera amazi meza.
Umuntu afise nk'agakinga ahantu umuntu yakura ashobora kugenda amasaha abiri ajya kurondera amazi meza yicuma yo kunywa.
Harabaheza bakavoma amazi mu nzuzi aho bita mu mugazo. Abakenyezi bakabona ko kwitaho abana bakiri bato bitoroshe.
Kugira tutavomye tujya tugenda ahantu mu mugazo tukayora amazi tuboge.
Mu mugazo mukoza abana
hariho ahantu tuvoma amazi hepfo nyene hahora uruzi rwa Kame.
Naho ntangaruka ku bana ntibagwa
iyo tayahaye nene abana babuze amazi banwa hariho hayahugira ko bakayanwa ko si byiza ko boyanwa.
Hari n'abaheza bakavoma mu kiyaga Cohoha.
Bakera twakuze twumva bavuga ngo ngo amazi y'ibiyaga ngo ntango nahumanye bwashweje twemera ko adahumanye n'inkubu ngwaye ngwara simenya ngo yacurutse ku mazi. Nira kubona ngwaye ngiye kwivura nkabona ndashyize siguza ngo mbaye n'amazi yatumye ngwara nariho n'uyangu ugasanga nyine bikabibonekeza ko ari amazi yamuteye.
Umukuru w'umutumba Yaranda Samuel ndiho kubwayo anegura ko amazi yakozwe muri ako karere haraheze imyaka 10 atagihe yamaze.
Aho mwace mwabonye ry'amarobine umugambi warigeze kubaho twovuga hari umugambi watanguye woba haheze nk'imyaka 10 twovuga nta n'ukwezi yashoboye kumara. Tubajije imvo bakatubwira ko ari ivyuma vyoba vyarapfuye na cane cane ipompe ko terakamu na cyane cyane ku bafise ubufasha bose bakadufasha na twebwe nk'abene gihugu bo ngaha ku uyu mutumba bakaroswa amazi meza.
Muzitanire wa komine Kirundo Jean Bekemas ndi kujyayo amenyesha ko ku mitumba 140 igizi yo komine mitumba 84 ari ikenye cyane amazi meza. Iyo komine ya Kirundo ikaba yarategekanije amafaranga ashika miliyoni 200 uno mwaka kugerageze gutora umuti w'ico kibazo aho bishoboka cyane cyane mu kuzibura bombo yazivye.
Buracha kugacana yandi mu nkino.
Umugwi ukina ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere mu mupira w'amaguru Premier League utegerezwa ku ofisi umukuru umugwi afise naho arangurira imirimo y'umugwi arongoye Etienne Rakiza ajejwe kuraba ko imigwi kwije ibisabwa kugira yitabira amahiganwa. Mwishira mu gihupira w'amaguru mu Burundi FFB avuga ko ibindi bisabwa kugira umugwi wemererwe kwitabira amahiganwa ari uko uba warandikishije abakinyi mu mashiramwe y'ubwishingizi no kuba ufise umugwi w'abana bakiri bato bawe gukira. Bucanandi nyino na Jean Marie Vianney ngenda kumana.
Ivyo bisabwa kugira umugwi wemererwe kwitabira amahiganwa yo mu cicaro ca mbere mu mupira w'amaguru Primus League zashizweho n'ishiramwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF kugira umupira w'amaguru muri Afrika ukinwe yisunzwe amategeko. Ni siguro zitangwa na Etienne Manirakiza ajejwe kuraba ko imigwi ikwije ibisabwa mu ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB.
Ivyo bisabwa ku muntu atabizi twamusigurira yuko iyi migwi ikine umupira w'amaguru uko ari 16 muzi ikina ihiganwa rikuru ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu irafise ivyisabwa kugira ngo ishobore kwitaba ibyo higanwa. Ibyo bisabwa sinovuga ko ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryabishyizeho ahubwo byashyizweho n'ishyiramo ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF kugira ngo rishobore gufasha kugira ngo ubwo rukino rw'umupira w'amaguru mu mahiganwa atandukanye bikogwe habemwo professionalism.
Muri ivyo bisabwa icya mbere ngo nuko umugwi utegerezwa kuba ufise ikimenyeso kiburanga.
Ivyo bisabwa hari icyo twita mu Gifaransa information générale umugwi bwa mbere uraba ufise ikimenyetso ni kijya twita no logo. Umugwi utegerezwa kuba ufise icyo kimenyetso nubwo ko ni nk'akaranga.
Uwajeje kuraba ko imigwi ikwije ibisabwa muri FFB amenyesha ko umugwi utegerezwa kuba ufise izina hamwe naho ukorera.
Hanyuma kandi umugwi uba ufise izina hanyuma ukaba ufise aho abantu bahusanga kabantu uvuga hari nibiro n'izo nyene nuvuga cyo twakwita ama address umuguzi rategezwa kuba ufite cyo twita address email uvuga ko nko muri federation ubagomba nko gutanga ubutumwa cyakurungikira amakete umugwi baravuga bati reka turabe email y'uwo mugwi bagaca barungikira
umugwi kandi kugira wemeregwe nuko uba ufise urongoye anafise na telefone ngendanwa nkuko Etienne Manirakiza abandanya abishikiriza
hanyuma nuko umugwi utegezwa kuba ufise umukuru umugwi hanyuma nawe ategezwa nawe kuba ufise ya adresse electronique ya email hanyuma tukaca tumenya ni nimero ziwe do telefone
uwo mugwi kandi ngutegerezwa kuba ufise umugwi ugwaruka wegukira nkuko bisabwa n'amategeko ya CAF
ko CAF tubwira twebwe imbere yuko dutanga ico twita licence ubwo burenganzira bwo gukina iryo higanwa umugwi uratwereka yuko ufise iyo equipe y'abana canke uwo mugwi ukabufise tani amasezerano n'undi mugwi w'abana bakiri bato
waramutswa muri FFB igisata kijeje gusuzuma kw'imigwi kwije bisabwa ashikiriza ko imigwi kina Primus League kwitegerezwa kuba yarandikishije abakinyi bayo mu mashirahamwe y'ubwishingizi
uwo mugwi nyene bajya abakinyi utegerezwa kuba wagiye mwa ya mashirahamwe y'ubwishingizi amwe twita ama assurance kugira ngo abo bakinyi babe assuré kuburyo umukinyi hamwe agira ikibazo mu kibuga cyangwa agize ikibazo bari ko barafata urugendo aya mashyirahamwe y'ubwishingizi ashobore kugira icyafashije uyo mukinyi ndetse n'umuryango
kuri ibyo akiyongera ko kugirira ibipimo abakinyi mbere yuko higanwa ritangura
kugira ngo amahiganwa atangurwe hariho ibipimo bisabwa kwa muganga kugira ngo barabe yuko abakinyi amagara yabo ameze neza bijya byose rero biri mu byo dusaba imigwi kugira ngo ishobore kuronka bwa burenganzira bwo gukina Primus League Burundi
muri bucana yandi inkino izokwirikira Etienne Manirakiza azosigura ibijanye n'inyubako imigwi isabwa hamwe n'ingene ibijanye n'uburongozi bitegerezwa kuba bitunganijwe kugira umugwi wemeregwe gukina higanwa rya Primus League
abatwumvirije mwese aha niho duce turangiriza amakuru twabateguriye dusubiye tubashimire ko mwayakurikiye mwashikirijwe na Jean-Marie Mayonga mfashijwe na François Kimana mwenga bw'ivyuma muwadaye mutega matwi ibiganiro vya radio Isanganiro